Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru, makuru makuru yaranze inondwe.
Miriwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe sangwe ikaze kuri no sango rya makuru 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 yaranze inondwe turiko turasozera. Turi ku munsi w'Imana igenekerezo rya 19 kigara mu mwaka w'2021 aya nayo tuyahera ku butungane amadosiye y'abasirikare n'abapolisi 22 bafungiwe mu busho butandukanye bagirizwa kuba baragize igitero ku ikambi ya Mukoni mu mwaka w'2017 akwiye ko umukuru w'igihugu agira icyo yakoze ko aya madosiye ubu akaba ageze mu biro by'uburongoye sentare na nyuzwa harahezi hafi imyaka 5 bakaba bunguruje kubera batashimye urubanza bayi bakiriwe na sentare isubiramo imanza ya Ngozi inyuma y'icyo gihe cyose nta gakuru kubafunzwe hamwe bababwira ko hari bibuze muri izo dosiye ahandi bakababwira ko izo dosiye zatakaye nk'uko abashingwa manza babamwe muri abo bavyishugwa iyo babibajije idonido na Vanessa Muhiteka
abo 48 bose bagabwe mu madosiye atatu. Idosiye ya mbere ni LPC 37/49 irimo abanyururu 8. LPC 37/95 ni umwe muri bo yitwa Nizigimana Antoine hamwe na dosiye 37/96 y'abanyururu 13. Ayo madosiye yose uko ari atatu akaba yose yarungitswe muri sentare ntiyanyuzwa kuko batashimye ubwo baciriwe na sentare isubiramo imanza ya Ngozi. Bose bari baciriwe umunyororo wo gufungwa imyaka 30 bagirizwa kugira ishirahamwe ryo kwiba no gutunga ibigwanisho batabifitiye uruhusha. Ikindi basabwa ni kuriha amafaranga y'ihadabu hafi imiliyoni 3. Badashoboye kuyariha bagaca bafungwa imyaka 55. Nk'uko amakuru duhabwa na bamwe mu begereye imiryango yabo sentare ntihinyuzwa yahavuye imenyesha ko ayo madosiye hari ibibuzemwo nk'impapuro zerekana ubwo baciriwe muri sentare isubiramo imanza ya Ngozi. Ayo makuru akamenyesha ko bitatevye izo mpapuro bavuga zibuze zaciye zinyarukanwa kugira ngo urubanza rutere imbere. Ariko rero gushika ubu imiryango y'abo bantu iratiwe amakenga n'uko dosiye LPC 37/89 iraba 8 muri bo na LPC 37/95 zarabizwe mu bubiko bwa sentare ntihinyuzwa mu gihe LPC 37/96 iraba abanyororo 13 yoyo yazimiye nk'uko ariyo nyishu bamwe mu bategetsi b'iyo sentare batanga kubabajije aho izo manza zigeze. Imiryango y'abo banyororo irasaba umukuru w'igihugu kubafasha kugira ababo baronswe ubutungane bakaba bafungiwe mu mabohero ya Bujumbura, Gitega, Murambya, Rutana, Muyinga, Bubanza, Ngozi na Rumonge. Bahagaritswe mu bice bitandukanye inyuma y'igitero cabaye ku ikambi ya Mukoni mu ntara ya Muyinga mu ijoro ry'uwa 23 ushira uwa 2017 ariko naho bakurikirana ku caha kimwe bakaba bose batazinanye. Mu rubanza rw'ikibiriraho ababibonye muri ico gihe baremeje ko aba banyururu baburijwe igufa bikomeye. Bamwe muri bo bakaba batashobora no guhagarara mu gushikiriza imburano zabo. Kagerageje guhamagara ku murongo wa telefone anyesi bangira icenge umuvugizi we sentare ntihinyuzwa kugira twumve ico avuga kuri ayo makenga y'imiryango ya 2022 ariko ntitwashoboye kumuronka.
Urakoze Vanessa Muhiteka, sentare ntihinyuzwa yari kwiye kwikubita gashi igatunganiriza abo basirikare 13 bari mu bagirizwa kuba baragize uruhara mu gitero cagizwe mu ikambi y'igisirikare ku Mukoni mu mwaka w'2017 bivugwa n'uwize amategeko umushingwa w'amanza Janvier Bigirimana arerekana ingene mu kudaheraheza iyo dosiye iyo sentare iriko irahonyanga amategeko akingira abo banyororo. Kurikira Janvier Bigirimana.
Amahinyu ya mbere arimo nuko kuntu ababuranyi bamaze igihe kinini urubanza rwaratuwe sentare ntihinyuzwa ariko ikaba itariko irakora ibishoboka byose kugira ngo urwo rubanza ruburanishwe rushobore kuva mu nzira. Icya kabiri ni uku ababuranyi bagenda kugira ngo bashobore kwishyuza urwo rubanza babaza yuko gotera imbere ariko aho kubatunganiriza bakaguma bajuragiza babwira yuko hariho ibintu bitara gutungana hariho ibibuze muri dossier hariho ivyatakaye byerekana yuko ababuranyi baguma bajuragizwa ikindi naco gihambaye umuntu atokwibagira nuko ukudindiza urubanza biriko bikorwa na Sentare na hinyuzwa ari kwanka gutunganiriza abantu bakekwa ko icaha mu rugo rubanza tugasaba rero yuko Sentare na hinyuzwa yatezwa kuba karorero kayandi masentare yokora ibishoboka byose kugira ngo ako karenganyo uri kirakora ishobore kugahagarika kinacho tokwibagira nuko mu rugo rubanza kuva rugitangura habayemo amahinyu habayemo kugomba guhohotera abari mu rugo rubanza cyacane yuko arabahoze mu gisoda cha kera tukibaza yuko hashobora kuba harimo imvu za politiki zijyanye na gatotezo cyane zifatiye ku byabaye muri 2015 mu Burundi tugasaba rero yuko abajejwe ubutungane mu gihugu duhereye kuri yo Sentare na inyuzwa y'u Burundi bokora ibishoboka byose kuko kudindiza urubanza bifise ingaruka mbi ku buzima bw'ababuranyi ku rubanza rw'ababuranyi ku ntumbero yo kurondera ubutungane akaba ari ibintu rero twofata yuko binateye isoni aho Sentare yatezwa kuba akarorero mu by'ubutungane ishobora kubahuka kujuragiza ababuranyi kumva kumbure zo zifatiye ku bintu vya politike
muri politike abanyeshure bo muri kaminuza y'u Burundi mu kigo ca Buhumuza mu ntara ya Cankuzo baridoga ko bagenzi babo bo muri amigwi y'imbonera kure babahohotera izo mbonera kure zikaba zarihaye uburenganzira bwo kuraragira kizura mu kigo zitwaza ko ziriko ziracungera umutekano muri ico gihe zirahohotera abandi banyeshure baba bigeme canke abahungu indwi muri bo barahagaritswe mu ndwi iheze ariko urongoye mugambwe SNDFD mu ntara ya Cankuzo yaciye abatangira ihadabu ryose basabwa baca barabarekura ni nkuru tubaza Vanessa Muhiteka
akarero ka hafi kamabi akogwa n'imbondera kureje mu kigo cha campus Buhumuza ivyabaye kugenda kerezo gindwe kigarama uyu mwaka ni gihe umunyeshuri wo muri ico kigo yategerezwa kwitaba umubwimbonera kure bigana mu ngoro y'umugambwe SNDFD mu ntara ya Cankuzo yitwa Isidonze Yimana nawe nyine n'umwanya w'umugambi tsinde DFDD yategerezwa kuja kwisigura ku matati yarafitaniye n'uwujejwe ububiko bw'ibitabo by'ikigo cya Buhumuza amasoko ya Redi Inzamba muri ico kigo akamenyesha ko Isidore ataronkejwe akanya ko kwisigura baciye bamwaduka n'amahiri baramukubita gushika naho atagishobora gutambuka
bakwaguwe n'abanyeshure bitawe kuri kampisi Buhumuza bari mu kamwe cy'inde DFDD imbonera kure bamukwaguriye muri permanence yakwiswe cyane gose kose cyane gushika yaho nyine ibango bako araragiye kwa muganga baramuvura yavuye atayitura igipolisi kitwegereye muri icyo kiro nyine baramutabarije barashobora kuhiga ababikoze babarondi abasanzwe abasibo bari bari ntabwo bavuye basanga bari mu yindi kampisi gukubita abandi banyeshuri niho abapolisi bashira basanga uwo munsi kubera ko hariho benshi bashengereye bashoboye kwiruka bashashobora gufatamwo abashika kuri ndwi harimo babiri twigana ari nabo bari bakubise Isidore
inyuma y'iryo hagarikwa bamwe mu mbonera kure zariko zirakubagura abo bana muri ico kigo harimwo n'abagirizwa gukubita Isidore barasambishijwe ariko rero bukeye bwaho baciye bari kugwa basubira mu bigo vya kaminuza abanyeshuri bakibaza nimba iyo dosiye izobandanya canke yoba yaragarukiye aho basaba ko abahohotewe boroswa ubutungane kugira ntihagire abasubira kugira ibyo nona umubano mwiza hagati y'abanyeshuri
twebwe nk'abanyeshuri dusaba nuko agateka kacu kugarukirwa tukaba tukabwirwa n'izi kamenga kwishure kuko byose usanga byinjira mu migambwe n'abatongoye amashure usanga batoreza mu migambwe gutya yaje usanga habaye kumira bijyanye n'imigambwe ikindi dusaba nuko yaba bakoze ayo mari guhanwa hishyuzwa amategeko kugira ngo n'abandi bose bafite ako gatima bumve yuko ari bidakogwa gutyo tubane mu mahoro
abo banyeshuri bo mu kigo cya Buhumuza batera kamo ubuyobozi bukuru bwa kaminuza y'u Burundi n'ubushikiranganje muri rusange ko bufata ico kibazo kugira hagaruke ituze abanyeshuri bige neza Radio Inzamba twagerageje kurondera uhagarariye ikigo cya kaminuza y'u Buhumuza Emily Nukuri kugira twumve ico bivuga ko ariko ntiyitabye telefone yiwe twe nagerageje kandi kurondera umushikiriza manza wo mu ntara ya Cankuzo Ferdinand Bazikwankana kugira twumve nimba iyo dosiye ikibandanya canke yaraheze ariko ntitwamuronse.
Iyo hotegwa nitotezwa ariko rirakoregwa abanyeshuri biga muri kaminuza y'Ibuhumuza mu ntara ya Cankuzo n'ugwaruka rwimbonera kure rwiga muri iyo kaminuza rirateye isoni n'agahinda. Ibyo bivugwa na Sovino Mugwengeza rumwe umugambwe ipedezi gamibanga ahavuga ko kubona ugwaruka rwimbonera kure rwarihaye ububasha bwo guhana mbere no kwica abajejwe kurongora igihugu babona uyo munye politike asaba nyabona ko ugo gwaruka gusubizwa ku murongo. Tega matwi Sovino Mugwengeza arongoye umugambwe ipedezi gamibanga.
Ugwaruka bariko baronona paske imbonera kure n'abarundi ugwaruka bw'igihugu cacu bariko baragwigisha yuko kuba uri umugambi w'ubutegetsi bigwa ububasha ku wundi atari muri umugambi bigwa ububasha n'ubwo kumwica bigwa ububasha n'ubwo kumutoteza. Icyo ni ikintu gihambaye cyane, noneho bakabikorera abandi bana batari mu mugambi wabo kandi bazi ko ari abana b'abarundi nkabo biga abo bana nawo ejo washa gufata reka tumwigire muno natwe umugambi tuwinjire muri natwe twige ikibi bariko barigisha abana ikibi bariko barabigisha kudasonera mugenzi wawe bariko barabigisha kudakunda uwo mwigana kuko uwo mwigana aba ari umuryango n'inshuti abo onye izo wakora n'ukuri byarari inzihaniro birateye agahinda rero cyane ahubwo uwo byumva nk'abantu bose babyumva nk'abarundi bibiri n'ukuri birateye agahinda cyane ntagira nti ko biruko rero abo bandi bagenzi babo barahanze bashishoze ariko niremere ko babandanya batotezwa ukuraho nibaza ko gugaruka na Gome rufite uburenganzira n'ububasha bwo kubyanga abanyagihugu baho hantu mu Cankuzo icyo kibazo ntibagikurikiranye hafi kuko barashaka gukingira abo bana kuko abo bana bateza gukingirwa n'ubutegetsi bateza gukingirwa na leta bateza gukingirwa n'izindi nzego bahebwe nicyo gituma abanyagihugu ntibemere ko abana bo barundi bafatwa nabi n'abandi bana b'abarundi nkabo bafite ububasha bumwe ku by'igihugu bafite uburenganzira bumwe ku by'igihugu birababaza.
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke. Muramenya neza uwikingije arashobora kwandura nawe agashobora kwanduza abandi.
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe
tubananye nano makuru yaranze inundwi kuri Radio Inzamba. Ibikorwa vy'inama nshingamateka vyarahagaze kuri uno wa gatatu biturutse yuko igitigiri ca kabiri kuri bitatu bigisabwa kugira ngo ibikorwa bibandanye kitakwiye. Imvo yabitumye nuko abashingamateka barenga kuri 40 bagwaye ikiza ca COVID-19. Ido nido na Jean Marie Ndabashinze.
Amakuru Radio Inzamba agateka kawe yakuye ngaho mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe atumenyesha ko kuri uno wa gatatu ibikorwa vy'inama nshingamateka vyitabwe n'abashingamateka bake cane batarenga 50 biturutse yuko hari abashingamateka bagwaye ikiza ca coronavirus barenga kuri 40. Abashingamateka bari ngaho mu Kigobe nk'uko isoko ryacu ribitumenyesha bagumye barindiriye biteze ko bagenzi babo bahava baza gutyo igitigiri cya 2-3 gisabwa n'amategeko kugira ngo bige itegeko ryari ku rutonde ry'ibikorwa byari byarazindukanye ariko icyo gitigiri nticigeze kiboneka. Eka no kuri uno wa kane nta cyahindutse abashingamateka 50 gusa nibo basubiye kwitaba ibikorwa hakaba habuze abashingamateka 32 kugira ngo igitigiri gikenewe gikwire maze babone kubandanya kwiga ibiri ku rutonde rwari rw'abazindukanye. Iruhande yabo bashingamateka bagwaye hariho n'abandi 10 batitavye ivyo bikorwa biturutse yuko bari mu rugendo rw'akazi yarusha mu gihugu ca Tanzania. Isoko ryacu ngaho mu Kigobe nkuko babandanya babitumenyesha ngo binugwanugwa yuko n'umukuru w'inama nshingamateka Gerard Daniel Ndabira nawe nyene yobagwaye coronavirus kuko muri iyi minsi ibiri atabonetse ibikorwa by'inama nshingamateka bikaba bihagarariwe n'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka muganga Sabina Ntakarutimana.
Urakoze Jean-Marie Ndabashinze. Ukwiyongera kw'abandura ikiza cy'umugera wa corona birabangamiye Burundi nk'ibindi bihugu byabo by'akarere kano ku isi yose. Leta ikabisana iriko irahindura inyifato mu kwerekana ko ico kiza kiriko kiragwirirana ari naco catumye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bufata ingingo zimwe zimwe harimo ukugwiza ibibanza bapimiramwo mu gisagara ca Bujumbura mu bihugu bibanyi. Ukwiyongera kw'ico kiza kiriko gituma amareta afata ingingo zikomeye harimo ukugabanya amasaha yo gutembera kugumiza habo nyene abinjiye bava mu mahanga. Inkuru tubaza Beni Axera Khan.
Kubera abandura ari benshi haba mu mihana haba mu buzi ntibicoroshe ko biguma ribanga ibijanye n'umugera wa corona mu Burundi. Nkuko amakuru yo kwizera bivuga mu nzego zitandukanye zaba iza leta cyangwa iz'abikorera utwabo ico kiza kibandanya kurandagata. Nko mu nama nshingamateka abarurwa muri 40 niyo batagitonda mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe kubera abagwaye. Ibyo binatuma amategeko amwamwe asaba ko yemezwa harabwe ibitigiri asubizwe inyuma. Mu itangazo ryasohotse kuri wa gatanu ubuyobozi bwa banki ya Bankobu busaba abakozi n'abanywanyi bayo kwambara agatambara gafuka umunwa n'izuru mbere bukabemerera no kubafasha kugira bicandagishe. Amakuru ava muri iyo banki havuga ko ibitigiri by'abagwayi mu bakozi byabaye byinshi kandi ibyo biri no mu yandi mabanki. Muri ino ndwi umugwi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu warashizeho ibindi bibanza bitandatu byo gupimiramo uyo mugera mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu mu bisagara bitandukanye bakaba bafise ubwoba ko ibyo bitigiri bishobora kuduga muri iminsi mikuru iheza umwaka. Naho hari abashima ko leta iriko irafata ingingo zimwe zimwe babona ko hakibuze umugambi w'igihugu ho gucandaga abanyagihugu nk'umuti wo kugwanya ico kiza. Ubushikiranganji bukaba bwerekana ko n'imiburiburi ku munsi umwe hatogwa abanduye 108 abandura bakaba bangana n'ibice 15% vy'ababa bipimishije. No mu bihugu bibanyi ako karanda karabateye ubwoba bakaba bariko barafata ingingo zo gukingira abanyagihugu. Twovuga nk'igihugu c'u Rwanda cafashe ingingo yo kugabanura amasaha yo gutembera mu ijoro, kugabanya bitabira imanza canke kuzihagarika. Izo ngingo nyene ni nazo zafashwe mu gihugu ca Uganda. Ibyo bihugu bikaba byafashe izo ngingo kubera ibitigiri byaduze cane by'abandura muri ino minsi. Ishirahamwe mpuzamakungurira w'amagara y'abantu risigura ko ibitigiri biriko biraduga kubera umugera mushasha wa corona uzwi ku izina rya Omicron wandukira cane ku buryo butari bwaboneke, bukaba bumaze kubonekeza mu bihugu birenga 77. Umuyobozi mukuru wa OMS yamenyesheje ku munsi wa kabiri ko uyo mugera ushobora kuba ari wo uri kurarandagata no mu bindi naho batarashobora kuwutora.
Ndagushimiye Beni Axera Kana. Ni no kuri iyo nkuru ivugwa mu bijanye n'ikiza cya COVID-19 cyesozera ko ano makuru yaranze inondwe kuri Radio Izamba. Ndabashimire mwebwe mwese kuba mwadukurikiye. Mugire mugoroba mwiza. Nahutaha.